Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Niyedirwe mbasuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi, urwibutso rw'abaguye mu bwicanyi bwo mu 1972 rwari mu ntara ya Gitega rwasenye.
Mugihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva ikiri kiraberaho, turacari ku kivi ubu 72 ubwo nyene bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe, ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe.
Uwo ni Musenyeri Jean-Louis Nahimana, ayobora komisiyo y'ubumwe n'ukuri mu Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo urupapuro rw'inzira rugiye kujya ruhabwa impunzi mu Rwanda, turayigarukaho mu kanya gato. Mugome ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi, aho Inteko Ishinga Amategeko yasabye leta kongera komisiyo y'umwe n'ukuri ikindi gihe cy'imyaka 4. Yasabye ko iyo komisiyo inahabwa ubushobozi bwo gukora ubucukumbuzi ku byaha byakozwe mbere y'uko Burundi bwigenga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Umugwi w'amahoro mu nama nshingamateka urabe ibibazo vya politike waciye ijya nini cegeranyo c'umugwi Severo jeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi co kuva mu 2014 gushika mu kwezi kw'icenda 2018 wemeje ko uyo mugwi wakoze ibikorwa vyibanze gusa n'ibifasha kugira akogwa ibikorwa bikomeye nkuko vyashikirijwe na Gerard Daniel Ndabirabe harongoye uyo mugwi. Yavuze ko atawosho kayemeza kw'ivyo abagize co bashikiriza Severo bashikirije ari ukuri mu gihe yatabaye kuvuguruzanya. Kindi gikorwa gikomeye kitakozwe nuko naho hatowe ibinogo rusange hari ubuhinga bukenewe kugira hamenyekane igihe ivyo binogo vyabereyeho.
Umunsi mubuze muti araho mwatoye force commune kuri ivyo bisigarira, mwebwe murashaka kutubwira muti ni bisigarira byo mu 72, hanyuma abandi naho gaca bavuga bati oya nivyo mu 93. None muri abo babiri ninde afite ukuri? Mwebwe muca muvuga muti oya nibyo abanyagihugu batonye bavuga. Urya nawe yavuze atoya nibyo mu 93, nawe acavuga ati nibyo abanyagihugu babonye bavuga. Rero ni ukuvuga yuko muca mujya mu mayirabi. Bisaba rero yuko haba bimwe byita la datation au carbone 14 kugira ngo ishobore kubereka ayo magufa na yaryari na yaryari na yaryari.
Umunyamabanga mukuru w'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi aremera ko hari ibitarakogwa, ari nacyo gituma uyu mugwi wasabye kongerwa ikiringo cy'imyaka 3 kugira urangize igikorwa. Clotilde Niragira avuga ko uyu mugwi wagize ikibazo cy'uburyo.
Dufise kadre bane bonyine mu mugwi ngaho ibujumbura gusa, ivyo rero vyaratugoye. Iyo turonka umugwi twari gushiraho abakadre benshi kandi turavye ubuhinga bafise butandukanye kugira ngo badufashe, ubu rero vyaratugoye cyane. Muribuka neza yuko muri ibwirizwa harimo ko twategeza gushyiraho abakadire nk'ibi n'abakozi mu ntara zose z'igihugu, batatu batatu hamwe no mu makomine yose agize igihugu, ariko ivyo vyose ntitwashoboye kubikora kubera ko twabuze uburyo.
Ikindi kibazo cagarutswe ko n'ikiringo uyo mugwe wawe gukorera ko amatohoza abashinga amateka n'abakenguza amateka bakabona ko hari ukuri kwanyegejwe kuko uyo mugwi utohoza kuva Burundi bwikukira, ni ukuvuga mu mwaka w'1962. Pascal Nyabende umukuru w'inama nshinga amateka yunganirwa kuri icyo kibazo na Pascal Barandagiye umushikiranganji w'intwari yo mu gihugu hagati.
Ntushobora kuvuga ko ibintu twabayemo byakorotse biva ku ijuru mu 1962 namba na gato birafise iyo byaje biva. None aho byaje biva ko iri tegeko bakorera ko ribinyigiza tuzobimenya gute? Ninacyo gituma rero kuraba ibyabaye imbere y'umwaka w'1962 ari ngombwa kuko birafise uruhara runini mu byakurikiye.
Mu korona taraza muri Afrika nta mpunzi zariho, abantu bari inguruza hagati mu gihugu bagenda bakagaruka nta mpunzi zariho. Ibyo byose mubona biriko biraza ni kreasiyo y'umukoroni. Rero ni ngombwa kuri iryo hangiro kumenya neza uruhara rw'umukoroni kugira ngo akomere dutere indi ntambwe, tumaze gutahura yuko umukoroni yagize uruhara haba mu kugandagura indongozi zitandukanye. Twabuzwa n'iki mu gihe twabimenya neza umugwi wabisesanga ukabishyira habona kutuko shinga nuburubanza.
Na leku bijanya ni kilingu yomu kutegerezo kuongegwa mugi ya mateke kwa augenga yemeza kwa uongegwa umunga kungwegusa. Haba kengu za mateka na washinga mateka. Vasabye kwa uongegwa ibilingu bishoboka harabu bikokwa bisigayi. Reveriano ndikuriyo arongo ina mangengu za mateka. Yemeza kwizyo zofasha kugiru Burundi bushike kukuri kunywanisha Barundi.
Nisambi ujubu ungeye wakabuwa tigikoki wa andanya. Suwa kwa wabandanya wa andanya umugui. Barawi wati umuanya ukuhila. Nima tuwa haimea kine. Mbashire mo ahanuguruye yu kubishora nukongela. Nigi umuanya kine ito ukuhila. Kuko kumenye ukuri ni viza. Mwazi ukuri miaka miungi tatu miungine. Mungu ukuri ukamenye kananeza. Tukamenye ngeni tuzo hii nduka. Ngeni tuzo kile kusiria. Mungu abdani teneza talibino. Chukucha hejuru kujofashi.
Kiretse izi kilingo. Numwanya ukongegwa amatohoza agatangura kuva kubiheza bakoroni mu Burundi kushika uryo tegeko rizokwemerezwa ibindi byasabwe nuko uyo mugwi wobanze ukabangira ivyo gushingura n'iteka ibisigarira z'abantu byatoro mu binogo rusange bitandukanye mu gihugu cyo Burundi mu gihe wari wamenyesheje ko ico gikogwa kigiye gutangura mu mpera z'ukwezi kwa 2018 umugwi severe watanguye ibikogwa kwigenekerezo rya 10 kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2014 ukaba urangije ikiringo cawo mu kwezi kwa 12 2018 Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Mu ntara ya Gitega aho naho ni mu Burundi haravugwa isengwa ry'urwibutso rw'abazize ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 rwari ruherutse kubakwa ku mutumba wa Nyambeho komine Giheta. Abari bubatse urwo rwibutso banze kugira icyo babivugaho. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Sabimana.
Nuko bimenyeshwa n'abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho hari kuri no wa kabiri kumuhingamo aho babona abantu bagarikiwe na Venus Imanirambo na Buramatari wa Gitega bariko babomora ico cibutso cyo kwibuka abahutu bagandaguwe mu mwaka w'1972. Abanyagihugu bavuga ko bakibomoye bakoreje icuma gikati vyuma bita Meleze n'icibutso cyari cubatswe ku cyumviro ca bamwe mu bahutu bavuga ko arabacika cumo mu mwaka w'1972 baserukiwe na Nkinamira Deogracias mwiket inimero 531 akaburungu ubusa gatandatu akarango gakitse 336 akarango gakitse 2018 byo kwa 2018 kwezi kw'icenda Buramatari wa Gitega Venus Imanirambona yari yandikiye Nkinamira Deogracias amuha iminsi itarenga 8 akaba yabomoye ico cibutso. Muri iryo kete Venus Imanirambona yari yamenyesheje Nkinamira ko ico cibutso cubatswe abajeje intwaro batabizi kandi gisintumbero yo konana mu bano mwizo hasanzwe. Mu mpera z'ukwezi kwa kane hari habaye impari hagati y'imigwi ibiri ivuga ko iserukira abahutu babacika cumi mu mwaka w'1972. Umugwi umwe userukirwa na Francisco Gisaver Nsabimana wundi mugwi ugaserukirwa na Nkinamira Deogracias bose bapfa uburongozi bw'iryo shirahamwe ry'abacika cumi mu mwaka w'1972. Umugwi wa Nkinamira niwo wari uherutse kubaka icibutso ku Nyambeho ni mu gihe wundi mugwi userukirwa na Francisco Gisaver Nsabimana nawo nyene washinze ibuye ry'umushinge ku metero zitarenga 4 z'ico cibutso cubatswe n'umugwi userukirwa na Nkinamira. Abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho baratangazwa no kubona abantu bavuga ko baburiye rimwe bashaka gushinga ivyibutso bibiri ahantu hamwe. Abanyagihugu twabasanze ku mutumba wa Nyambeho aharaye hasambuwe icibutso
aha kubyo kurakenewe icibuko bakaje inama akaje icibutso kimwe gusa akaba ari cyo cyose bahurira ko nakunyanira abantu bapfuye bobo bishaka inyungu zabo nibaje hamwe
cyo nkabo bagabo ari nkamwe bose bari ngaha cyo no bahanura no babwira nti nimwumvikane mugire icibutso kimwe muhurire ko mwese umwe wese areke kuza aragira ibyo wundi byiwe kubera abo bantu bapfuye barapfuye dusaba kikaruka aho naho babigwanira ko umwe agira ibyo wundi byiwe je nibaza ko ari inyungu babona babikura.
Bamwe muri abanyagihugu bavuga ko batabona akamaro k'ico cibutso kubona naho hari imigwi igwanira kubaka ivyibutso. Abanyagihugu bavuga ko bibatwenza abandi nabo babibonaho kuzura kabodze.
Twebwe nta nyungu nimwe tubikuramo twe ahubwo no kutuzurira kabodze kuko nk'ibintu twibagiye bakaca bagoma baza kubizura. Ubu urumva n'abana bakiri bato batari babiti bazaca bakura babiti aho kugwanira twebwe tugikomeye bagwanira bapfuye aho kugwanira twebwe tukiriho tugihema urabona bagwanira bapfuye abapfuye nabo barabizi ko bapfuye kandi bo nta numwe atabizi mugabye simboni igituma bagwanira aba bantu bapfuye nibagira ikibutso kimwe bibukire ko bose kuko baba bahutu baba batutsi ndazi bose barapfuye kuko umwagi yaragira iki wundi kiwe bazohava basanga basubiye kwatsa umucabo.
Mu mugwi w'ihugu ujeje kumenya ukuri no kurekuranira Sever nabo nyene bavuga ko ico gikogwa co kubaka ivyibutso ari umurimo wa Sever. Musenyeri Yohani Ludoviko Nahimana arongoye umugwi Sever.
mugihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva ikirikiraberaho turacari ku kivi nkubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura kutovuga yuko irindwi na kabiri hafi y'ubwoko bumwe ngarutse 93 naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene barenye ko atari ubwoko bumwe abatutsi bonyene bapfuye
no mu biro vy'umuhuza w'abarundi basaba kureka umugwi Severe ugakora Duwarudo Nduwimana n'umuhuza w'abarundi
nyimba nibuka neza amateka agenga Severe haravuga ko hazoba ikibutso rusange gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe undakiwe
impande zibiri rumwe rwose ruvuga ko ruserukira abahutu b'abacikacumi mu mwaka w'1992 bose nta kinini bashimye kuvuga kwibomogwa gicibutso cyo kunyambeho mu giheta mu ntara Gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Banyanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169 Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 593 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda ubutegetsi bufatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR byatangaje igikorwa cyo gutanga urwandiko rw'inzira ku mpunzi zishaka kujya mu mahanga. Mumbabare batangije igikorwa cyo gutanga urwandiko rw'inzira ku mpunzi zishaka kujya mahanga n'urwandiko impande zombi zivuga ko ruzafasha impunzi n'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa
Urupapuro rw'inzira cyangwa passport rwatanzwe ku mpunzi ziba mu Rwanda zashaka kujya mu mahanga rwitegereje ku miterere yarwo rurasa n'urusanzwe ruhabwa abanyarwanda kurwo impunzi naho hariho ibirango by'u Rwanda zigatandukanira ku magambo zanditseho gusa kuri passport y'impunzi handitseho amagambo agira ati urwandiko rw'inzira rw'impunzi mu gihe ku munyarwanda ho handitseho urwandiko rw'abajya mu mahanga n'urwandiko ruje rusimbura rwahozeho rwahabwaga impunzi kuko rushya rukoranye ikoranabuhanga kuko urufita kigera ku mipaka ngo imashini ngihita irusoma ikabona imyirondoro ye yose ku mpunzi rero zirashimira urwandiko kuko ngo ruje zirubabaye bwana Patrice Ntadohura akuriye impunzi ziba mu mijyi
ahanini nagomba gukenguruka nimwe bure ku mutima nkengurukira leta y'u Rwanda iyo yumvise akamu tuzaguma tuyitera iki cyari ikibazo kiduhanze n'ukuri kandi byose nasinzira n'impunzi bamenganije ndazikora ariko murantori nyinshi murampaye itiro gatonyi kuko abari ngaha biboneye biyumviye n'ingene zizotanga nenda sabye mwese muri ngaha mu mpuzu ubwatsi mu bikoma amashyi cyane
Baba bakoze urwandiko rw'inzira rw'impunzi mu kigo cy'abinjira n'abasohoka mu Rwanda Ministeri yita ku mpunzi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR nabo barasangura urwandiko ruzafasha impunzi mu buzima bwa buri munsi Madame Jeanne d'Arc de Bonheur Ministeri yita ku bibazo by'impunzi yabasabye kutarukoresha mu gutembera gusa ahubwo no mu bindi bikorwa bibateza imbere
tukaba twizera rero ko bizabafasha ariko ntibizabafasha gusa mu gutembera bizabafasha kwiteza imbere kuko twese icyo tugamije ni kwigira kandi kwigira tubishakira umuntu wese uri mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda twifuza ko akataza mu iterambere ry'igihugu cyacu gikatajemo kugira ngo dufatane urunana tubashe gukora cyane twigire uru Rwanda rukazabafasha kwagura imipaka kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo ibihe byaterambere byanyu bibashe kurigeraho
Bwana Ahmed Babafol ukuriye HCR mu Rwanda nawe akavuga avuga ko urwandiko rw'inzira ku mpunzi ruzarushaho korushya byinshi kuko ngo rwariho haraho byagoranaga cyane nk'igihe byabaga ngombwa ko impunzi zijya mu bihugu byo akure.
The all the travel documents that we used to issue are no more recognized.
Aragira ati urwandiko rw'inzira rucyo igihe twakoreshaga mu kumenya impunzi ku isi ni rwashoboraga gusomwa n'imashini mu bindi bihugu, rero byatugoraga gutwara impunzi nk'igihe zabaga zirwaye n'urugero, ariko ubu turishimye cyane kubera ko ni ibihe bishya ubu impunzi zishobora kugira urwandiko rw'inzira rwujuje ibipimo ku rwego mpuzamahanga bashobora gutembera aho ariho hose uretse ibihugu bakomokamo. Umwe mu bafashe urwandiko rw'inzira rw'impunzi aravuga ko bigiye kumufungurira amarembo. Numurundi kazuba mu mujyi wa Kigali ukora ubucuruzi.
Bizofasha kurangura ko cyangwa nkora business don ari bloqué sinashobora gusohoka urwanda kugira ngo nshobore kurangura cyangwa gukora utundi tuntu swatura mu kanya cyangwa biki kame mu mvuka ko trosse droit byo gushobora.
Bwana Anacritica riba tushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda yasabye abari bamaze igihe basabye impapuro z'inzira zidakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa bizijyanye n'igihe birinda izindi ngaruka zavuka.
Byakira rero niho byatangiye. Nuyikoresha abari kuri risk kuko ashobora gukoreshwa n'abandi bantu. Inama twabagira rero nuko twifuza ko hatwatangiye gukoresha izindi dufite abari bazifite ntabwo zarenzaga imyaka ibiri, twabashishikariza mu by'ukuri ko basaba izindi twatangiye gutanga ubu ngubu kugira ngo bibafashe n'aho bajya hose.
Umwihariko w'uru rwandiko rw'inzira ku mpunzi rurajya rukorerwa imbere mu Rwanda mu gihe ubundi zasabaga inzira ndende nabwo biturutse i Geneve mu Busuwisi. Urwandiko rushya rurajya rumara imyaka itanu mu gihe urushaje rwamaraga imyaka ibiri. Urwandiko rw'inzira rushya ku mpunzi ruragura ibihumbi icumi by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe urwandiko rushaje rwaguraga ibihumbi bitanu. Urusaba agomba kuba agaragaza mbere ya byose ibyangombwa bimugaragaza ko ari impunzi birimo n'ikarita ndangampunzi. Abari mu nkambi bazajya basabira mu turere izo nkambi ziherereyemo batiriwe bazi i Kigali babanje guhabwa ibyangombwa n'ubuyobozi bw'inkambi bushinzwe abinjira n'abasohoka. Abatari mu nkambi bo bagomba kwitwaza ibyangombwa bakuye ku kagari baherereyemo. Ku ikubitiro hakozwe inzandiko z'inzira ku mpunzi icumi, ariko ngo hari ibikoresho ku buryo by'ibura inzandiko z'inzira ibihumbi makumyabiri zakorwa igihe impunzi zazisaba. Ubutegetsi butangije gutanga urupapuro rw'inzira rujyanye n'igihe ku mpunzi zishaka kujya mu mahanga nyuma yo gutangiza gutanga indangampunzi ku baba ku butaka bw'u Rwanda. Kugeza ubu barabarura basaga ibihumbi bine bamaze gufata ikarita ndangampunzi. Kugeza ubu kandi u Rwanda rurabarura impunzi zisaga ibihumbi ijana na mirongo itanu bari ku butaka bwarwo. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ihuriro SEMAB ryita ku barwayi mu gihugu cy'u Burundi rihangayikishijwe n'ubuke bw'abaganga b'inzobere. Niyo babonetse ngo ntiborohereza abarwayi b'abanyagihugu batishoboye. Ibyo bivugwa na Sylvain Habanabakiza ushinzwe itangazamakuru muri iryo huriro. Yabivugiye mu kiganiro muri Isanga yagiranye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka, aho ashimangira ko rimwe na rimwe izo nzobere zigaragaza imyitwarire itari myiza.
Abagiye bakurikirana ibiganiro urwego abagore bavugiramo SEMAB bagiye bishikiriza, twagiye tubona natwe ko izo ngorane zihari aho mu gihugu cyacu dufite ingorane z'abahinga. Nk'uko mwabivuze, ugasanga nabo bahinga bafite imyifato cyane cyane kuko ingendo zigayitse, aho usanga aho kujya kuvura mu bitaro bya leta usanga bafite amasezerano, ugasanga abaganga b'abahinga byamara umwanya munini mu bitaro byabo ni kabine prive mu Gifaransa. Rero nk'uko mugiye kubivuga, icyo ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu, kandi tubaze ibyo mariko navuga ko urwego rw'abahinga rukenewe cyane mu Burundi. Navuga ko muri SEMAB twifuza ko hakenewe abaganga bavura indwara nyinshi, ariko cyane cyane bona zibiri. Abaganga abahinga bavura indwara za diyabete hamwe na kanseri mu kino gihugu ko barakenewe cyane, kuko ugerageje kuraba mu myaka iheze twari dufite ikiza cya sida nibyo cyari giteye ubwoba, ariko leta n'amakungu barahagurutse turabona ko iyo ndwara iri kuratuzwa ku rugero rushimishije. Ariko rero ugerageje kuraba izi ndwara twe tuvuze tubona ko zitadutsinda mu gihugu cyacu, diyabete na kanseri, turabona ko bahinga bakenewe kuko ugerageje kuraba byumva hirya no hino ngenda wumva ko abantu benshi bahitanwa n'indwara ya diyabete hamwe na kanseri. Rero mu cyamake turabona ko abo bahinga bavura indwara zibiri ego ni nyinshi, ariko abo tubona umenga n'abantu benshi bakuba tubazi ibiharuro benda wumba ngo nakayitanga n'ingwara uzazi mukagandukanye uzazi mugira bamwe ku ingwara ya diabetes na kanseri zikiriye n'ikindi cyacu.
Mwavuze ko bimwe mu bibazo ari uko bo babakora mu makabine yabo mu biro byabo kurusha kumbure mu biro bya mu mavuriro ya leta, ariko tugarutse ku kibazo nk'icuvuze kanseri na diabetes ni ingwara zisinzikaje cyane abantu mu gihugu cy'u Burundi. Abaganga bo abahinga ba diabetes kumbure duhere kuri diabetes bo bari bo bake canke iyo ngwara ikisinzikaza abantu cyane muri iki gihe mu Burundi kubera inyifato y'abantu, mubona ari abahinga babuze abaganga babuze canke n'abantu batera bati batitaho neza amagara yabo ugasanga izo ngwara nizo ziriko zirabahitana kurusha
urya iri mari ngwara abari gituma na cyane cyane inyifato cyatwigwari. Rero kugira uwo muti kugira izo ngwara zirindwe cyane zivugwe bishemeye ni kugira ngo hejuru ni uko haba hari abaganga b'abahinga. Rero twe muri Semapu tubona ko ikintu nyamukuru ari abaganga b'abahinga, kuko umuntu akize indwara ntashobora kumwitera. Niyo ntumbero rero ahateza kubanza kuboneka abaganga b'abahinga kugira ngo hambavu y'abo baganga b'abahinga habe izindi ngingo berekeza hano gusigurira abantu imyifato bafata mbega bafunga ikindo mbega bakwitwara gute kugira ngo birinde indwara ya diabetes cyangwa indwara ya kanseri. Niyo mpamvu twe muri Semapu tubona yuko abaganga b'abahinga bari bakwiye kubanza kuboneka ku bwinshi. Yego turabona ko bigoye kuko bazi igihugu cyacu ni Kenya, bazi n'akarere turimo, tubagise izo ngorane z'abaganga b'abahinga twese nyine mu Burundi. Ariko harakwiye kuba twigoroka leta n'abasanzwe badufasha kugira abo baganga b'abahinga baboneke mu gihugu cyacu. Rero twe muri Semapu tubona yuko bwa mbere harakwiye kuboneka abo baganga b'abahinga kugira ngo baze kwigisha habe kampanye za sensibilisation kugira ngo abarundi n'aba mu gihugu cyacu bamenye igitera indwara kugira ngo bayikinge itere itunguka mu gihugu cyacu.
Muri rusange iyo muri kumurafasha abantu cyangwa iyo muri kumurabaserukira mwumva bababwira ko ibibazo cyangwa ibibazo bidogera cyane ku bahinga byo bari nk'ibihe twumvise ko bavura cyane mu makabine yabo, ibindi bidogera abanyagihugu abantu bato bato cyane cyane nk'ibihe
ikibazo cya mbere cyo ni icyo basanzwe bakinye mu gihugu aho ugasanga ibitaro bya leta bibabonekayo. Rero n'imyumvire namwe usanga kenshi bari Bujumbura kwirwa mukuru aho ugasanga mu gihugu hagati bahari basanga hari ibyo bagira amatransfer une vodeson umuntu bakamukura bakamatransfer abone ko ariye nibye akeneye umuganga w'umuhinga ari Bujumbura akava mu Cyankuzo, amaze gushika mu Cyankuzo ashyira Bujumbura uwo muganga akamubika indwi imwe zibiri hariho ingendo biharaje ni nayo tumaze n'imitungo y'abagwayi kandi twaragisemereye aho usanga umuganga w'umuhinga aje muri kabine yari ibitaro bya leta akabwiye bajya bagiye ku maki yabo yakira ngo nakira batatu. Aho usanga abantu bageza kwakira muri iyi ni benshi ariko agacakira abakigambe abandi utazi uburyo bwo kumusanga ahakorera muri kirite icyo ingorane zikomeye cyane. Rero twebwe ibyo ni imyitozo hari imyitozo y'abagwayi ko bababura basanzwe bakeneye barababura hama rero agacabura n'inyigisho rero zabo bahinga kugira ngo babwire mbega bakwifata gute kugira bagende bagwanya izo ndwara ikiraha gishinga n'ikinyugugu cyacu.
Tuje ku mirongo ya telefone rero twakire abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo bashikirize ibibazo n'ivyumviro duhere ku witwa Nestor. Uraho neza Nestor?
Baro cyane mwanyakubahwa.
Namwe nyakubahwa komeza.
Yego ntambuge kuri icyo cyerekeye ikena ry'abaganga ngaha mu Burundi. Urabona ingorane zikunda kugira abanyagihugu twebwe bato bato.
Mu buhe buryo?
Ni kuvuga yuko byasaba leta ishyiremo ingufu zikwiye kuko niho abaganga bashobora kugwira kugira natwe abanyagihugu dushobore kugira akarusho.
Ku kibazo cerekeye uko kuntu aba baganga b'abahinga usanga nk'uko babivuze bafashije abantu batatu bonyene uwo munsi bari basanzwe kuja gufasha abantu mu bitaro bya leta bakaja ku biro byabo kumbura ugasanga ni naho bamaze umwanya muremure bararihishije amafaranga menshi. kumbure nitukona bibahora kuko abayarizi iyo myaka yose yavuga ati reka nanje ndahakurira karusho iryo jyoba ariko sa ryabo ryuko bamara igihe kirekire mu makabine yabo canke mu biro byabo canke hari amasaha bagomba kuguma ku biro vya leta no ku bitaro vya leta batayaguma ko nkuko bari bategekanijwe
magu aho kufaga kivuga ko ijya umuntu wese afisikani ya masezerano na leta sangara amategeko y'akazi cyo kugira ko dikavaye gihumuri imigenya aramafatirizo gukora gabo niko yivuze cyashobora kuba yarasibika avuga ati tubahaye amasaha twebwe rero tuzaza twabaye yatwaragiye ku materen kandi hagiye haca ibiganiro ku majyi atandukanye aho umushikanganji w'amagara y'abantu ku bushikanganji byaseruka ukemeza na kubone ko icyo kibazo gihari rero ingorane ziko baganga kuko bamenya yuko ego barize bigishwa n'igihugu kuko ari ingaze igiye kuyaba nta muntu umwe yatanguriye muri makarika mitimeri y'amahera bose bije ku mahera y'igihugu ugasanga barungikwa mu bihugu byo hanze kugira abantu bose izo ndwara ku buryo bwa leta rero bategereza kubanza gutsinda abantu gukunda leta gukunda igihugu gutsinda abanyagihugu gukunda abantu ba mu gihugu gusumba gukunda amafaranga leta isanzwe ibahemba kuko yabahema nyuma kuko azopfa n'inzara n'abarundi benshi bahembwa na leta kandi tubayishimira iragerageza igahemba ku gihe abarundi bakabandanya izindi ngunganyo babaho ariko ugasanga ibyo bintu binasaba akazi ka leta abanza kumara ako kazi ka leta amasaha adahehama akajya ku kazi kimwe bikora niyo mbere yose tuvuga yuko bageze kubiraba abo baganga batukwikira isuku yabo ari kwimuka igihugu twe turabona ko ari ingorane ari ikibazo abo bantu isuku yabo baganga bari bafite isuku
reka twakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo Samuel ikibazo cyangwa icyumviro
icyumviro nagira mbere icyumviro mvuga ahubwo icyo mbona leta yokora ni uko hako iguma donke ifata uburyo bwinshi cyane yumvika abantu badakwivuza hanze ko twiza uko yofata aba baganga cyangwa tuzize n'abatabara binonosoye akaba aribo birungika kujya kunonosora ubuhinga hanze ko bisaba kuneyo bakaca bashobora kugira ngo kuvura abo bantu abo bantu bogiye hanze kandi bagaca bagwiza n'ibintu bijyanye n'ibi kandi bakagwiza n'ubushakashatsi ari zina zabigenewe n'amavuriro agezweho ya kijyambere kugira ngo donke abo bantu bajya hanze by'abandanyi bajya hanze kwifuza ayo matwe ati barayashyigikiye ndahanye
nagomba mbaye nshimire wagize isinziriro amayezi aravuga ko n'isinziriro y'ukuri ari nkoramutima baba gituma abaganga b'abahinga batari batanga igihugu cyacu abo baganga usanga nabo dufite kubera ntasi imibiri kandi iriya ugasanga aravuye mu gihugu bagiye gukorera mu bindi bihugu rero icyo ni kintu kimwe by'ukuri gituma abo baganga b'abahinga mu kindi gihugu cyacu tukaba tubakena hama rero iki kibazo mwarimu bakije birya mu bintu by'agasira kazi na muntu mu bintu by'igihugu gihana ahatagira impinsi bivuga ko leta hoba ibihano hoba ibihano kuko abo bantu bigerageje kuyira abo baganga ariko basaba igihugu ariko barasaba igihugu kuko leta igaruka ikabahembera ya masaha igaruka ikabahembera isakiri yategekanije kuko bigerageje kuraba umuntu wageze kwiga amasaha 40 rero usanga umuganga akoze nk'amasaha 15 mu ndwi nimba ko ariko ariba leta rero twe muri semavu tuvuga ko hoba ingingo merekeza ko abo baganga berekana ingendo nk'iyo ko buhanwa by'ukuri kugira ngo bibe by'akarere bityo igihugu cyacu ikaboneka aho gihana
uwo ni Silve Habana Bakiza uwo mwihuriro sema byita ku barwayi mu Burundi ryivuga ko rihangayikishijwe n'ubuke bw'abaganga b'inzobere muri icyo gihugu nshuti mwari muduteze amatwi aho ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri Karizo wadufashe mu buhanga bw'ibyuma Fasil Gabeyeho wadufashe kwegeranya aya makuru kandi yari ahagarariwe na Frederic Nkundi kije kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema tubararike andi makuru yacu mu kanya isamuya n'ibice z'umugoroba ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.